Luka ikigabane cha kane. Yesu yuzuzwa muhemu yera ava kuri Yorodani agenda gendeshwa mu bugaragwa na muhemu amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi Satani. Kandi muri iyo minsi ntacho yariye. Ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati:
"Niwa buri umwana w'Imana, gire ni uyarikiye ku mutsima."
Yesu aramwishura ati:
"Yanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa."
Aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Umwansi aramubwira ati:
"Ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabo, kuko jewe nabuhawe, kandi ndabuhuwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira ukansenga, ubwo bwose buraba ubwawe."
Yesu aramwishura ati:
"Yanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ari yo usaba yonyene."
Umujani Yerusalemu amuhagarika mu gatwe k'urusengero aramubwira ati:
"Niwa uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko byanditswe bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigane, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ukumbure ntutsitare ku ibuye."
Yesu aramwishura ati:
"Yaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe."
Umwansi arangije ibyo amugerageresha byose amara igihe amuretse. Maze Yesu asubira i Galilaya, ari n'ubushobozi bwa muhemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Yigishiriza mu nsengero z'Abayuda, bose baramushima. Aje i Nazareti yo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwe n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo:
"Hemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora imitima iri mu kazitiro, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho."
Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu rusengero rw'Abayuda bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati:
"Ibyo byanditswe birashitse uwo munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye."
Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati:
"Mbega ubu si we mwana wa Yosefu?"
Arababwira ati:
"Ntimuzobura kunjira k'uwo mugani muti muvuzi niwivure. Ibyo twumvise byose ko wakoreye Kaperinawumu ubikorere nino mu ntara y'iwanyu."
Kandi avuga ati:
"Ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemegwa mu ntara y'iwabo. Ni iby'ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cyinshi kigatera mu gihugu cyose, yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu cy'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntiyakizwa n'umwe muri bo atari Namani umusiriya."
Abo mu rusengero rw'Abayuda bose bumvise ibyo banigwa n'ishavu, bava hasi baramukwega, bamukura mu gisagara cyabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ku gisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo. Ariko aca hagati muri barigira, aramanuka aja i Kaperinawumu, igisagara c'i Galilaya. Kandi ariko arabigisha ku isabato, batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. Kandi mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemo n'impwemu ya dayimoni humanye, asemerera n'ijwi rirenga ati:
"Yo, duriye ka Yesu Munyanazareti, uje kuduhoye, ndakuzuriwe, uruwera w'Imana."
Yesu aramuziriza ati:
"Hora, muvemwo."
Dayimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamwo atagize icyo amubwira. Bose baratangara, barabazanya bati:
"Iyo ni jambo ki? Ubwo ububasha n'ubushobozi afise, ategeka impwemu zihumanye zigasohoka."
Inkuru yiwe ikwira hose mu ntari hakikije. Ava hasi arasohoka, ava mu rusengero rw'Abayuda, yinjira mu nzu kwa Simoni. Kandi inabukwe ya Simoni yari afashwe n'umururumba ukomeye, baramumwingingira. Amuhagarara iruhande, akankamira umururumbo urazima. Abyuka uwo mwanya arabazimana. Kandi ku kirengazuba, abari bafise abarwaye bose barwaye indwara zitandukanye barabamuzanira abarambika ku ibiganza umwe arabakiza kandi n'abadayimoni bava muri benshi basemerera bati
uri umwana w'Imana
arabazibiza ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bazi yuko ari Kristo kandi ijoro rikeye arasohoka aja mu gahinga ishingiro riramurondera bashika hari bageza kumubuza ngo ntave muri we maze arababwira ati
biye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara kuko ari cyo natumwe
nuko avugira ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda z'i Galilaya